Ugo rukino rwa nyuma rwahuza urunani ya Dinamo imigwi ikomeye mu Burundi rwatanguye urunani rusumbye amwe bigaragara mu mugwi wa Dinamo. Iyo migwi yagiye kuruhuka urunani rufise amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiye irinda na tamu utundi duce tw'urukino, yaruhiye gutsindwa ku manota 95 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Ndayiragije watanguye nabi urwo rukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo no kwitegurira ihiganwa ry'u Burundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Tugitangura byatugoye kugena twinjira muri match ama aho natwatanguye buhoro mugabo abandi bace bazana murare natwe umenga bace babiha gato mugabo nibanza ko mu minsi izazokosora abakinyi baze bagire bari determine kugira dutsinde ama match.
Mu mugwi w'urunani hoho kari akanyamuneza ntangere. Alexis Hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu vyatunganijwe n'ishirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha icambere uburongozi, dufise abarongoye umugwi bafise umwete n'ishaka no kwitanga by'iterambere rya ekipe yacu. Ama kandi tubikesha staff technique iri elargi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Ama kandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinyi, ama kandi n'abarorezi badushigikiye bari hafi bumva basunika umukinyi kugira ngo akore ibirenze ivyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwiritegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirije. Eme Bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi nserukira gihugu akamenyesha ko uburyo bwashizwe muri urwo rukino buzotuma haba ihiganwa ryoshe cyane.
Ndabona yuko nivo ubunye iri hejuru ama ekipe ayose arakomeye. Murabona nk'urukino ruko araba uno munsi rwa Dinamo n'urunani, murabona ko urunani bafise abakinyi benshi bafise bando tushe ikomeye, abakinyi bashasha barose abavanga, urabona ko bafise nivo imeze neza. Murazi urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana, hari urundi rwabaye go n'ikivandimwe Kemwe na Remesha, aho Remesha yashoboye gutsinda Kemwe. Urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokituma y'abakinyi batari bake turi bagakwirigizo biryoshe cyane.
Umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe waciboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza w'uwo mugwi Elvis Hakizimana yahagaritse gukina urwo rukino inyuma y'imyaka 20 akenera urunani. Umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodokari y'agaciro k'imiliyoni 15 mafaranga y'amarundi ishirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi 6. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi igiri ya 19. Umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1. Top Junior inganya na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi. Umugwi wa Rekroko wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi, na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City. Iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Vitaro itsinda Royal FC ibitsindo 3-2. Aigle Noir itsinda Musongati igitsindo kimwe ku busa. Nayo umugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 ku busa. Kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19, umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'amanota 40 ukaba ukurikirwa na Atletico New Oil ifise amanota 38. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.